indundi culture amakuru mu kirundi
turabahe mwiriwe nchuti bagenzi mko murakuri kigano vya radio indundi culture numanya wa makuru mu kirundi amakuru kuri no mugoro wo kuwa kane itariki ya gatandatu kwezi kwa 2025 agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi rivuga ko giyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa ry'abaganga ririko riribonekeza mu gihugu muri kino gihe abaganga bakaba bapfungwa bagirizwa ko bahunganya umutekano bariko basaba kudugizwa imishahara abakozi bo muri ico gisata cy'ubuvuzi basaba leta gufasha kugira ngo abaganga barekugwe abanyagihugu bafise amatongo ahegereye ibarabara ririko rirategurwa gushikanwa ku kiraro dagihuza uruja n'uruza hagati y'Uburundi na Congo kuva muri komine bugane ntara cibitoke basaba ko imizibukiro yabo boyironka mu rwego rujejwe intwaro muri iyo ntara barahumuriza matati araja araduka hagati y'abamwe mu bubakanye muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi muri kino gihe agoma yiyongera ibyo bigakora kubana bibarutse mu ntwaro bavuga ko bahisemo gutanga udisekeza ryo gusohora ingo abakenyezi bazizanywemo bidaciye mu matege kubushikanganya mu byo bujejwe harimo burimyi bugiye gutunganya gushasha ibijanye no kurima ibiterwa mu matongo yabarimye ibyo bakaba byacikijwe n'umuyobozi ajejwe gutanga inyigisho guhimiriza no gushigikira ubushakashatsi mu iterambere ry'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuri uyu wa kane mu nama n'abafasha muri ico gisata makuru saya gusa tubafite n'ayandi na makuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari Dieudonné Niyonzwamejiga ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru ku ihuriro ry'amasindika y'abakozi mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi rivuga ko giyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa ry'abaganga ariko riribonekeza mu gihugu muri kino gihe bamwe bavuga ko baba bariko bakurikiranwa ku caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe baba bariko basaba kudugirizwa imishahara mu itangazo ayo masendika ashitse habona kuri uyu wa kane yerekana ko ibyo byo guhagarika binyuranye n'amategeko kuko bamwe bakugwa ku mirimo yabo ya misi yose akabona ko ari uburyo bwo kubuza abakozi kugira ico bashikirije ku bibazo bihanze muri kino gihe ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu budakunda kubumviriza abakozi muri ico gisata cy'ubuvuzi basaba leta gufasha kugira ngo abaganga barekugwe abasigaye nabo bakaguma bafatanye mu nda kigega mpuza makungu kirahamagarira ibihugu bigisabamwo ubufasha n'ingurane kw'amabiroranya imigambi yerekeye ubutunzi bwavyo kugira ngo ingorane zituma ivyo bihugu nyene bisaba ingurane zije ziratorega umuti mu Burundi ingurane nkiyo iciye mu miliyoni $260,000 z'amadolari y'abanyamerika iherutse gusubizwa inyuma kubera ko leta itemeye gushinga urugero rumwe amafaranga mvamakungu avunjwamwo gushika ku isoko yo mu Kinywabi uruganda rwashinde kugaruka kubiri muri iyo ngingo na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
kugira ngo igihugu gisaba ingurane mu kigega cy'isi gitegerezwa kwemera gutunganya politike y'ubutunzi kuburyo ingorane zatumye gisaba iyo ngurane zitorega umuti bamwe bamwe ariko baranegura ko ibisabwa gushirwa mu ngiro ku gihugu gisavye ingurane hari gihe biza bisongera isibe ku ngorane z'ubutunzi ibihugu biba bisanzwe birimwo ivyo biruko mu gihe ikigacisi giherutse gusubiza inyuma ingurane irenga $200,000 z'amadolari zari zemereye igihugu cy'u Burundi imvo nuko igihugu cy'u Burundi kitashimye kubahiriza ivyari byasabwe n'ico kigega kugira kironswe ingurane irenga $200,000 z'amadolari nkuko amasezerano bagiraniye yabivuga haraheze ikiringo cy'umwaka n'igice uburundi bukaba bwari bwasabwe kugabanya agaciro k'amafaranga y'amarundi ku madolari mu gushira igiciro c'idolari ciba inkuru y'igihugu ku rugero rumwe n'igiciro c'idolari ku isoko yo mu Kinywabi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba atemeye ivyo vyasabwe kuko kubwiwe ko bari kuduza umurindi w'ibiciro muri rusangi ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro mfatiro cerekana ko urugero rw'iduga ry'ibiciro muri rusangi rwari ku bice birenga 26% mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 kuri uwa kane idolari rikaba ryariko rivunjwa ku mafaranga arenga 2,900 ku giciro c'ibanki nkuru y'igihugu nayo ku isoko yo mu Kinywabi idolari rikaba ryariko rivunjwa amafaranga arenga 700,000
Alice Ndayizeye kubera ivyo rero twashatse kumenya nimba co bishobora konona ku butunzi bw'igihugu maze tubaza uwanonose ivy'ubutunzi Francis Rohero ahubwo we avuga ko igihugu cyafashe ingingo ibereye ariko akabona ko leta yofata ingingo zotuma haboneka umwimbu uzana amafaranga mva makungu kurikira Francis Rohero
no kwibutsa abarundi yuko ifaranga y'igihugu rigira agaciro bifatiye ku bintu bibiri icambere ni bijanye n'ibisumwa ibintu abantu bakenera ico bita mu gifaransa les biens et les services igira kabiri ni kurigereranya n'amahera y'ibindi bihugu rero uravye mu gihugu c'u Burundi ingene bimeze tumaze imyaka itari mike ifaranga ryacuri kuma ritagaciro abarundi nibamenye yuko ifaranga nkiriro nk'agaciro ngo nuko amakungu yaduhaye amahera mva mahanga ifaranga riza gutora agaciro kubera twimbuye ibituma abarundi bataguma bashaka amahera mva mahanga mu kuja gusumira hanze bagasumira yo gusa ibyo badashobora kuronka igihe rero basumira ibintu byinshi hanze bakenyera amahera menshi mva mahanga ico gihe rero bivuga yuko dukenyera amahera menshi yo kuja gusumira hanze iyo bimeze gucyo tuguma duhomba inyishu rero ayo mabanki yari karazana asaba yuko ifaranga ry'u Burundi bari manura agaciro kugira ngo babahaye amahera ntibari nyishu mu bisanzwe ibari nka kimwe bitabati n'ikibando umuntu yifadikiza mu kurindira yuko aronka ingoga zihagije zo gushobora gutambuka wenyine kuzana amahera mva mahanga yinjiye muri berbe rimwe na rimwe acakoreshwa kuri nkunzi bakayaha abatayakeneye cyane cyangwa bakayaha abantu bivanye n'ibiturire bakayaha abantu batagiye kuzana ibyankenerwa mu gihugu bituma abayakeneye mu by'ukuri batayaronka bakaguma baja kuyasuma ku isoko ryo hanze ariryo rijya bita marché noir rigasha riduza agaciro kubwanje rero nta muntu yoguma yemera ko ibihugu byo hanze bizana amahera naho yoba yabyemeye rimwe ivyo bakabiri ngo bibe gatatu mugabe ikibanyamukuru leta iteza kumenya nuko iyo batempestishije n'ubwo kujana amahera mu bizano mwimbo mwimbo ushobora kuba mu bifungurwa mu bicukurwa mu gihugu mu bidandazwa n'ibindi byinshi byose biva muri ivyo canke ubwenge ivyo iyo tudashoboye kurema byinshi tuzoguma turi hahandi
Francis Rohero akaba ari umuhinga mu by'ubutunzi mu gisata c'inyubako abanyagihugu bafitiye amatongo ahegereye ibarabara ririko rirategurwa gushikanwa ko kukiraro cimirije guhuza uruja n'uruza hagati y'u Burundi na Congo kuva muri komine Buganda ntara c'ibitoke basaba ko imizibukiro bemerewe gushika mu mwaka wa 2023 imbere yuko ibikorwa vy'iyo nyubako rusangi bibandanya bashikiriza ko bayifisemwe amakenga ariko kuvuga ko batazemera ko ibikorwa bibandanya badatunganirijwe ariko ngwego rujejwe intwaro muri iyo ntara rurahumuriza inkuru tukayikesha mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera mu gice c'uburengero
ikiraro cyo kuruzi rusize wakizana iterambere ku banyagihugu cyane cyane bo muri komini ya Buganda mu gutuma ibigendanye hagati y'abarundi n'abanyekongo yoroha no guhanahana ibidandazwa bigakomezwa
akajabuka kongera kagaruka twagira imigenderanire umuntu gashora kongera karangura kubera aho hakuja muri Congo ibintu umuntu ajya biriyo ni wacu urabibura tukaza kubihiga ngaho hakuja nk'ubu tuko turagenda tuko turabura aho duca beshi batomazi bagapfa bakagira ingorane ariko ngo gikora nta muntu usubira gupfa
kitare mu Burundi nyeri twese twatsorerayo utuntu tukaza kugurirayo nabo bagashorera
naho batanguye gucibarabara riva ku Rusizi rija guhura n'ibara rya gata nimero 5 bizosaba yuko abamora amazu n'imirima y'abantu babanje ko umuzibukiro ukaba wari gutangwa gushika mu mpera z'umwaka wa 2023 abanyagihugu babakuruga rya gatanu aho iryo rizoca bamenyesha yuko batazokwemera ko ivyabo bibomogwa badahawe umuzibukiro
aheze hafi umwaka tatatu na kimwe turabona nk'umuntu ari mu nzu gacibomogwa umva tutaja gupanga amafaranga badusabe mu gupanga tugaca tuyakura hehe mu gihe je numva bo kubaka ibarabara twarose amafaranga kugira ngo natwe twiyungukanye mu bikenewe
ico gisabo urongoye igibarabara rya gatandatu muri komini ya Buganda aragishyigikiye ko atawo kwimugwa adahawe ivyo mufasha kwimuka bura matari b'intara ya Cibitoke amenyesha yuko ivyumuzikiro vyatekanijwe ico kiraro kikaba cubatswe kwibagi ya gatatu ku rubibe rwa Congo na komini ya Buganda categanya kuba caraheze kuba kwa mwaka wa 2024 kizoba gifise uburebure bw'imetero 120 mu kurindira abajabuka muri iki gihe mu misho baracaca mu mazi aho bavuga yuko bamwe bahura amasanganya Alex Nkeshimana mu Cibitoke Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture ku isaha 12:20 n'indwa makuru yacu arabandanya mu gisata c'uburimyi ubushikanganye mu byo bujejwe harimo uburimyi bugiye gutunganya gushasha ibijanye no kurima mu matongo y'abarimyi ivyo bikaba byatangajwe n'umuyobozi ajejwe gutanga inyigisho guhimiriza no gushigikira ubushakashatsi mu iterambere ry'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuri uwa kane mu nama n'abafasha muri ico gisata Dismas Minana asigura ko muri kino gihe umurimyi wese arima ku buryo butandukanye itongo ryiwe yekaba intambamyi ku mwimbo umutegetsi akamesha kubwo bushikiranganje gushiraho igitabo kirimo amategeko agenga uwo mugambi akabona ko mu gihe ayo mategeko yo kwisungwa bizozana karusho tumukurikire
nubwo mugihugu cyacu cy'u Burundi abarimyi basanzwe babayeho muri ubwo burimyi aribwo butunze ingo n'imiryango babikora mu buryo butandukanye umwe wese uko abona yotunganya itongo ryiwe nuko abyipfuza ubushikiranganje busanzwe bujejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu gihugu bukeneye ko haba igitabo igifise amategeko yereka abarimyi bose uko babikora intambamye nyamukuru rero nuko bari basanzwe barima nibyo mugabo bakabikora mu buryo butandukanye akarusho karahari kazokwibonekeza kuko abarimyi bagiye kuzoba bafise igitabo kirimwo imigambi itomoye kandi yizwe neza yashigikiwe n'abasanzwe bashigikiye igihugu mu burimyi bworoze n'udukikije iyo migambi rero izotuma abarimyi barima borore bakurikije imigambi yegeranijwe hamwe bazoheza rero babikore neza kandi babikorere igihe kimwe babikore mu mwanya umwe bakoresheje ibitegwa bimwe bivanye n'intumbero bazoba bahawe n'ubushikiranganje akarusho kazoheza akavamo nuko bazogwiza umwimbu kandi urugero rushimishije bazoba bikoze kumwe no kubahimiriza no kubakarikiriza ubwenge bizoheza byorohe gutyo tugwize umwimbu muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi
amatata jaraduka hagati yabubakanye muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi muri kino gihe aguma yiyongera mu batandukanye nabo bari bubakanye ivyo baravyidogera abaganiye na radio y'indundi kwitire bashikiza ko ivyo mu gihe ca none biriko bigwiza ubukene burangwa mu miryango ariko biriko bigira ingaruka mbi zikomeye ku bana rwego rujejwe intwaro mu ntara ya Ngozi burushira imbere abagabo mu kugira uruhara muri iryo sambuka ry'ingo ubugwahisemo gutanguza isekeza ryo gusohora ingo abakenyezi bazizanywemo bidaciye mu mategeko kristalize Harerimana
ico bita indandende canke ivumwe abo bakenyezi bemeza ko ari byo biriko biratuma ingo zisambuka muri kino gihe nk'uko umukenyezi abivuga
bana ningese abashinga ntawe badukanye ya kino gihe gusutubura je bintu byo kuvuga ngo babahora ubukene keshi ni bakunze kubivuga kubera umukenyezi ararondera n'umugabo akarondera byo ndibaza yuko byo babituma ningese mbe bariko badukanye ya kino gihe nonye n'abakenyezi benshi barahari kwa gusanga hari abagabo benshi batabakore mu nzu zabo kaca bigira bakironderera abandi usanga abakenyezi babayeho nabi
abo bakenyezi kandi mpavuga ko iyo batandukanye nabo bari bubakanye n'abana bibarutse bibagira ko ingaruka
abana ni ahandi uca usanga bagiye baheba amashure ugaca baguma baza bariyerereza mu mabarabara
naho biruko abagabo bo muri iyo komine bo bavuga ko biva ku ngeso y'akaboregwe kaba hagati y'abubakanye
bivana n'imibano y'abantu kubera abona mu myaka abantu babana ukuntu ubundi n'inzoga zirimwo n'ibitane inzoga kandi biraza kubera usanga umugabo w'inzoga cyangwa umugore ntanywa inzoga ugasanga umugore yahagurutse yasigara nk'umugabo mu rugo cyangwa ugasanga umugabo abwe ntashobora korohereza umugore kugira ngo babane mu nzu twanze kuba mu nzu no kubahana
bose basaba ko ho kubahirizwa amategeko yabubakanye
bo bakubitaga hine hasi nyene bakabahanura hari ubikoze wanashaka bakamuhana bisunze amategeko kuko bamaze kumufunga kakamaramo imisi ibiri cyangwa itatu ni ngombwa ca bihehe
gushika kwa 2026 ntwara nte umwaka w'2024 mu ntara ya Ngozi abakenyezi bagera ku 237 bari bubatse bidaciye mu mategeko bari rukanywe mu ngo zabo mwitegeko nomero imwe agakwego gahiritse ubusa 2024 ryo kwa 2028 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe 993 risubira mu gitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi mu ngingo yaryo ya 87 ivuga ko umusore n'inkumi bubakana atagahato mu ngingo y'ijana na 58 y'ico gitabo yerekana ko abubakanye bashobora kwahukana bivuye kuri vyinshi nko kurenga ibigo kuri umwe muri abo n'ibindi nayo mu ngingo ijana 60 n'ijana 61 zerekana ingene bavana biciye mu mpanuro z'imiryango n'ingingo za sentare ariko ibyo byose bigakogwa ku neza yabo bibarutse
kristalize Harerimana nawe urakenuye hafi yaho mu Kayanza ikigo kirero y'umwimfuvyi bita mezoka na kiri muri komine Gahombiyo ntara nyene kirasaba ubufasha kugira ngo kibandanye gifasha ugwaruka ruri mu ngorane kuva cashingwa mwaka w'igihumbi kimwe 1997 gushika ubu ico kigo kimaze kwakira abana baringa 520 ntikirigera kironkuru zitiro hambavu y'ibindi kigikenye kuri uyu wa gatatu buramatari wa Kayanza yatuwe ico gisabo yari yakijanyemwo imfashanyo mu ntumbero y'ihimbazwa gisabo kuri imyaka 30 heze habaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi remicisha hayo yemeye ku rwego rw'intara rugiye kujarura dodura aho hose hova ico tere intege ico kigo ido nindo na mugenzi wacu Jean Nahimana akoreraho mu ntara ya Kayanza
ivyo biro 850 vy'ibifungurwa vyatanzwe kuri wa gatatu na matari w'intara ya Kayanza kuri ico kigo c'impfuvyi byari bigizwe n'ibiro 250 vy'ibiharage, ibiro 300 vy'ibiraya, ibiro 300 vy'umuceri hamwe n'amakarato 12 binyobwa vy'imitobe. Iruhande y'ivyo buramatari mishisha hayo yaranahaye ibahasha urongo ico kigo umubikira igira neza arodi y'amafaranga miliyoni. Ayo nayo ngo akaba arayo gufasha mutuntu tundi twankenerwa kubana. Buramatari mishisha hayo akaba yamenyeje kwico gikorwa cari mu ntumbero kugendera agatima k'ubumwe n'urukundo narijya wari n'umunsi hahimbazwa isabukuru igira 34 abarundi biyemereje ubumwe bwabo. Mubikira Arodi gira neza arongo ico kigo yarashimye uwo mutima w'urukundo werekanywe ni warongo y'intara ya Kayanza, ariko kandi yaranamumenyesheje n'ingorane ico kigo gifise cukuba ataruzitiro kigira no kuba atamuntu numwe agifashe mu mugongo. Buramatari mishisha hayo yaremeye ko hagiye gukorwa ibishoboka byose urwo ruzitiro rukubakwa, yongera yemera ko agiye kuza aragarukira kuri ivyo bibondo vyongeye ngo agiye kudodora hijya no hino kugira hashobore kuboneka abagira neza botere intege abarongo y'ico kigo mu butumwa Imana yabashinze. Mukamenya ko ico kigo catangujwe mu mwaka w'1997 mu gihe igihugu cari mu magume kikaba kimaze kwakira abana 526 muri abo 448 bakaba ari abo kimaze gusohora. Muri kino gihe rero kikaba kireze abana 46. Mukayanza Jean Nahimana ku radio Indundi Culture.
Jean Nahimana urakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12:35 nkengurukire mu isimwe ariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Koffi Olivier Rubere intwari yamfashije mu winga bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kubanda yamugira umugoro wa mwiza mwese na gahwane.